nyakubahwa vice president wa mbere w'Burundi Terence Sinunguruza murakoze cyane rwose ntangwe kubashimira kuri aka kanya mwatuye kugira ngo tuganire nkabana nshaka tuganire cyane cyane inyuma yaho mu kanya gaheze mushikirije ijambo inama mpuzamakungu mu gisagara cya New York nashaka mutubwire cyane cyane ibintu bimwe bimwe ku byo mwashikirije mwavuze ibintu bitari bike Burundi bumaze kurangura mwavuze cyane cyane ibyerekeye aho Burundi bugeze muri iki gihe bumaze gutunganya nk'amatora yagenze neza kabiri eka mwavuze bitari bike inzego zimaze gushirwaho sena eka ubungane buri mu nama nkengo z'amateka mwavuze ibintu bitari bike inzego zashizweho eka mwavuze ivyerekeye umurwi w'igihugu ujejwe kubahiriza agateka kazi ya muntu uburyo bwo kurwanya ruswa mwavuze kandi n'ibindi bitari bike vyerekeye ubutungane buzokuzuriza abanyagihugu reka mwavuze n'imigambi iterambere mwavuze cyane cyane ibintu byaranguwe na leta ya perezida Pierre Nkurunziza aho twovuga amashuri ku bana bakiri bato amashuri mato mato abafasoni bibungenze abafasoni bashaka kwivuza mwavuze n'imigambi itari mike cyane cyane mwavuze n'uruhara Burundi bumaze kugira mu makungu twovuga mu ntara tukavuga cyane cyane no muri Somalia nashaka rero ibyo byose ni ibintu bihambaye cyane gusa Burundi bumaze kurangura ariko naho ibyo byose byaranguwe nashaka mutubwire mu jambo make cyane gusa intambamye mubona zishora kutuma Burundi budatera imbere ikaba budashaka ku migambi bwishinze yose ni nkize
icambere nuko nuko bavyumvise ibibazo bimaze gushibwa imbere kandi byakemewe ni byinshi ariko hariho kibazo c'uburyo kugushira mu ngiro imigambi imwe Burundi turafise ibibazo c'uburyo kugushira mu ngiro ama politika mwamwe kubera abahora badufasha nabo bari mu bibazo kandi bakaba badafise uburyo bukwiye natwe rero tukayatugira ibibazo kuko ntituronka uburyo bukwiye ndambamye ya kabiri nuko ariho ibibazo bimwe bimwe mu ntumbero nshasha bisaba ko bisigurirwa cyane abarundi ko kenshi na kenshi ari usanga bafata umwanya kugira ngo batahure ari neza yabiri nk'ibi bibazo byo gutubika umukanda kenshi na kenshi ari usanga abantu batavyumva co kimwe
dutanguriye nyakubahwa ku kibazo cerekeye uburyo amatwi adusomera hari inama itegekanijwe izobera mu gihugu c'Uswisse mu kwezi kuza muribaza ko muri cyo gihe ibihugu bitanye ifashanyo bizo kwikebuka bigafasha Burundi kuko hariho ibihugu bifite amakenga cyane cyane kugereka agateka kazi na muntu hamwe cyane cyane n'ikibazo cibiturire ivyo bintu byo babimaze kuja mu buryo gushikaho ivyo bihugu bitanye ifashanyo bizo kwikebuka bigaha ifashanyo abarundi no Burundi
ego twe turizeye ko bizo kwikebuka kuko amakenga bafite bagiye baratubwiye ibyo bibazo by'agateka kazi na muntu uraza neza yuko wa mugwi ujejwe gucungira agateka kazi na muntu wigenga uri kurakora raporo uzoshikiriza ugaragaza aho twavuye aho tugeze niyo turiko turaje kuko nta mwana avuka arimo ngo aceye uzuwe ingofi byerekeye ibijya byo kurya ibiturire navyo hariho ugambi mbere washizwe imbere fashijwe inama mpuzamakungu ugaragaza ingene tuzogwanya ibiturire nashaka mbere ndakubwire yuko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe igihugu c'u Burundi giharugwa mu bihugu vya mbere bibiri muri Afrika y'ubuseruko vyagwanije ibiturire kurusha abandi
mwavuze kandi n'ikibazo gihambaye cane gose c'ukuntu abarundi botegera cane cane muri ibi bihe ubutunzi bwifashe nabi ku isi hose turabona ibiba mu Bugereki turabona ibiba muri Espagne kandi ibihugu vy'Iburayi vyinshi ntivyifashe neza mwavuze ko n'ibihugu vyaho bitanga imfashanyo navyo nyene muri iki gihe bitorohewe ariko hari ikibazo gihambaye mu Burundi gose c'ibiciro biguma biduga umurengera mu gihe rero ivyo biciro vyo guma biduga umurengera ntimutinya ko hashobora kuba imigumuko nk'imwe iba handi mu bindi bihugu
nivyo nyene ariko ndavuga yuko bimwe bimwe bigora gutahura n'ingoga kuko ibiciro ntibiduga kuko leta ishaka kubiduza duga kubera ingorane ziba ziriho zifatiye ku butunzi buri mu gihugu mbere no mu bindi bihugu byo hanze n'iby'Iburaya nta rumwe ashobora kubuza nk'akarorero ku giciro c'ibitoro kiduga ibitoro iyo tubigurira byaduza nta numwe ashobora kubuza igiciro cy'imiti kwiduga imiti iyo ikoregwa yaduza kandi uravye ibiciro biri mu Burundi umbere uravye mu iringanizo y'ibiciro bibe biri mu bihugu duhane mbibe nubwo byitwa ko byaduze kandi nivyo ubusanga ari byo biri hasi kurusha ibindi biciro byo mu karere turimo ariko rero ndavyumva ko ari ugufata umwanya kugira ngo abantu basigurirwe na yubundi iyo hari inzara iri munda abantu barashobora kwibaza bati leta yaturiye
hari n'ikindi kibazo cerekeye nyene ukuntu leta yoterokanya umutahe ikoresha kugira ngo nibiciro bibize biraganuka n'ukugira ngo umutahe ugiye kuboneke hariho abarundi benshi muri iki gihe bavuga ko hariho abategetsi bamwe bamwe badatanga ikori icyo kibazo kizokemugwa ryari abategetsi bazotegekwa gutanga amakori ryari nk'abandi barundi bose bakunda igihugu
ikibazo cy'amakori kiratandukanye n'ibyo kuvuga ngo amafaranga ngo arakenye kubera abantu badatanga ikori ndetse nemeza ko amafaranga akenye kubera abantu badatanga ikori icya kabiri hariho itegeko riri kubirategurwa rigaragaza neza ingene imishahara y'abantu yotanga ikori bivuye kuri umwe wese ugwe arimo buriye hari imishahara iri ku mafaranga y'ikori amafaranga afatirwa ku mushahara abadafise umushahara zakwerekanwa ingene dukora ibitango ivyo benshi bavuga ngo vyaratevye ariko iconze nuko bashatse kubifatanya na vya bindi vyigwa vya mbere vyariko birakogwa vyerekanye uburyo buringanire bw'imishahara y'abantu bakora akazi kamwe kugira ngo vyose bigire rimwe
ari ni kiri kibazo mwashikirije gihambaye cyane gose c'uruhara rwa Burundi mu makungu eka no mu ntara uruhara rwo gucungira umutekano mu gihugu ca Somalia eka no mu bihugu nyene mu ntererano inama mujamwo mu bihugu vyo mu ntara amatwi yadusumira ejo ku munsi wa kane harabaye inama yarirongowe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yariyerekeye cyane cyane Afrika intara ikaba ibihugu byo mu ntara ya Afrika ibiyaga binini hakaba harizwe cyane rwose ikibazo kiri hagati ya Congo n'u Rwanda mbega iyo nama mushaka kuvuga ko yagenze neza harabavuga ko umengo ntacyo yavuyemo mwebwe mwayibonye gute
iyo nama rero yarabaye kandi bwanje iyo nama yagenze neza ko abo vyega bose barafashe ijambo baravuga neza aho bahagaze uriye ikintu cyose kugira ngo itorerwe inyinshi hatari hakenerwa ko abantu bavuga aho bahagaze n'abahagarariye inama mpuzamakongoni bavuze neza aho bahagaze ibintu bitatu bahuriza ko nuko abantu boje inama n'ingingo na cyane cyane abo bagirizanya bakabonana bakavugana ingene ibintu byogenda